bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muduteze amatwi hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo. Ibiganiro vy'uno mwanya, ikaze mwese.
Imbaraga zacu ziratakara, ariko mwo ziratakara turaruha cyane kubera nta kazi dufise.
Umujyango ramukuriki
turaho nyene dutembera mu ibarabara, akazi nako turaronka.
Aba ni bamwe mu rwaruka bahungiye mu gihugu cy'u Buganda, bavuga ko bafise ikibazo cyo kuronka akazi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato, muraguma hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwire mwima ke ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yemeye kuzohabwe n'igihugu urwaruka rw'abimukira rwitwa aba Dreamers rushika ku miliyoni 1.8 rubangaha muri Amerika. Abategetsi mu nzego zo hejuru mu biro White House babwiye amenyesha makuru ku mugoro wa wejo kuwa kane ko umugambi wa Trump wo kugabanya abiheka ku miryango hemerewe gusa abubakanye n'abana b'imyaka mike kandi ikureho. Tombora ya Green Card guro yitegeko ya Trump isaba miliyoni 25 z'amadolari yo kubaka uruhome rugabura Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico no kongereza ibikorwa byo gucungera umutekano ku rwego rwa Canada. Abategetsi ntibashimye ko amazina yabo amenyekana, kuko ngo iyo nteguro yitegeko yemeza ivyo vyose itaraja ku mugaragaro. Leta ya Somalia itangaza ko igiye kuzorungika mu bigo vyo kwigisha gukunda igihugu abana 35 babohojwe aho bari mu kambi y'abarwanyi ba Al-Shabab mu ndwi iheze, imbere yo kubasubiza imiryango yabo. Ibrahim Mohamed arongoye ivyo bigo yabwiye ijwi rya Amerika ku muhinga mu wejo ko abo bana bategerezwa guhabwa inyigisho z'idini zigamije kubakuramwo ivyumviro vy'iterabwoba. Yavuze kandi ko abasirikare ba Somalia bafatikanije n'aba Leta Zunze za Amerika batoye abo bana mu gitero bakoze ku nkambi ya Al-Shabab mu kigati cyahitwa Jamia Jidal, ni ku birometero 70 mu burengero bwa Mogadishu. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rugaga rwa internet yacu ariyo @3@ radio yacu vewa@.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze ikiganiro cacu tugere mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Ivugwamo imvura yaraye yononye ibitari bike. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze, ariko arakurikirana iyo nkuru. Jean Bosco, amahoro ngaho mu Kirundo.
Amahoro cyane Diane.
Vyifashe gute, hari ivyahononekariye urashobora kumenya muri rusangi?
Ego gushika ubu imaze kononekara, tumaze kumenya hari amazu harugwa ku 89 yabomotse, amabati araguruka, hari amashure, ishure ryagurutse ko ibirasi bibiri, iryo naryo ni ishure rya Rugero riri hafi y'igisagara cya Kirundo, ahitwa kuri ku ishure shingiro rya Gikuyo, naho nyene haragurutse inzu y'uburiro y'abanyeshuri yo muri wa mugambi wo kugaburira abanyeshuri ku ishuri bita cantine scolaire. Ibiro vya zone navyo nyene birabomoka. Ha rero ibiharuro tumaze kuronka na territoire y'imirima yerekana ko ama hektari 193 y'imirima y'ibitoke, ibijumbu, umuceri, ibigori, imyumbati n'ibindi yononekaye cyane. Abanyagihugu rero bakabavuga yuko ari agahombo kanini, ndetse bamwe bagavuga yuko bakeneye ifashanyo.
None ga Jean Bosco, abo amazu yabumaguritse ubu bari hehe? Harabara bo bararonka babashikako?
Gushikubu na mashirahamwe turumva bivuga ko ariko arabagarukira ko ariko icyo tubona aho twaciye nuko bamwe bariko baragerageza gutora nk'ibisigara by'amabati byasigaye kugira ngo barabe ko bashobora kuba barafuka gato aho bari basanzwe batika umusaya abandi nabo biruko bari baranikira ibyaraye bitose ibyabaye ibyimbugwa cyanke impuzu cyanke ibindi bikoresho byo mu mazu nta kintu kiboneka kiriko kirakogwa hamwe na hamwe kugira ngo tuvuge yuko bariko barasanirwa amazu.
Urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze ubandanye ubikurikiranira hagufi hamutwemereye ko mu makuru ari imbere uza kutwumvisha amajwi ya bamwe mu bo mwavuganye batubwira uko byifashe.
Turabikora Diane.
Tuve ngaho rero mu Kirundo cyo dukubitira mu ntara ya Muramvya ariko tubabwira iby'ubutungane abanywanyi batatu bishamwe parse media yemeje guhindura ivyumviro bumvirijwe ubugwije ubugira kabiri muri sentare nkuru ikukira intara ya Muramvya barengutse inyuma yaho urubanza rwabo rwari rwashizwe mu mwiherero rwari gusomwa itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri abo banywanyi rero bagirizwa guhungabanya umutekano hagati mu gihugu cy'u Burundi no gucanishamwo abantu kuri telefone ndi kumwe n'umenye shamakuru wacu Raymond Zimana yanyarukiye ngaho imuramvya kumviza ubwo rubanza Raymond amahoro nawe ngaho imuramvya
amahoro Diane
kweri kugo rubanza gumvirijwe kandi gwari gusomwa
Sentare munsiguro yatanze yavuze yuko ari umucamanza yari yasashe muri urwo rubanza ariko yaciye aronka ayandi mabanga bica bituma abagize sentare bahinduka aricyo gituma rero urwo rubanza rwasubiye itoto mugabo bakavuga bati ntirwasubiye itoto twari tuje kubereka ko sentare abari bagize sentare bahindutse hanyuma twumvirize nimba hariho bishasha dushobora gufatira ko kugira urubanza rwanyu urucibwe
none hari igishasha cabonetse
icyabonetse nuko umuntahe yo kuwa gatanu nzero 2017 umushyikirizamanza yari yashimikiye ku bintu byo guhungabanya umutekano mugabo umushyikirizamanza w'uno munsi biboneka yuko ashimikira ku gukoresha urupapuro rw'uruhimbano urwo rupapuro bakaba arirwo rwashobora gutuma hahungabana umutekano mu gihugu hagati
abo banywanyi batatu bishamwe parseme bajejwiki
abo banywanyi batatu bishyiramo paraseme ni umwe arongoye paraseme mu ntara ya Muramvya undi ayirongoye mu ntara muri komine Mbuye iri muri iyo ntara ya Muramvya undi nawe akaba arongoye paraseme muri zone imwe yo muri komine ya Mbuye.
Urakoze cyane gose Raymond Zimana na wewe turaza gukenera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kutubwira ibindi kuri iyo nkuru ubandanye uyikurikiranira hagufi.
Ego cyane Diane.
Amakuru nayo turiko turakura mu ntara za Rumonge na Makamba nuko impunzi z'abakongomani n'abarundi babandanya bava mu gihugu cha Kongo bahunga imigwano iriko irahabera umenyesha makuru ijwi rya America Pacific Cubahiro akora mu gisata cyo kubarondera utuvideo dutandukanye yakubitiyeyo mu mwanya uri imbere turaza gushobora kubereka uko bimeze muraza kuja kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Na bice ku masonga nkitangura urwaruka rwahungiye mu gisagara cha Kampala muri Uganda bavuga yuko babangamiwe n'ikibazo cyo kutaronka akazi umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Wahizi yaravuganye nabo haratubwira ibindi kuri nkuru
aba muzabarundi turi kumwe burubyiruko ntabwo bashobora kuvuga amazina yabo kubera impamvu z'umutekano ariko twemere ko twavugana nabo tutavuza amazina yabo watubwira uko ukora mu gice kigutunze
nkanje ikintuze aha mu muji kisumudamu n'umwana nta kazi mfise agapikipiki mu boss yampaye kugira imbenda bayeho ako niko kazi kantunza mu muji wa Kampala.
Ukiri Burundi wakora iki usanzwe ukora iki
nkiri mu Burundi nari umunyeshuri
murakoze kandi wowe nawe ndabona ukiri umusore w'imbaraga
yego imbaraga zacu ziratakara ariko mwo ziratakara turaruha cyane kubera nta kazi dufise imijyango
ramukuri iki
turaho nyene dutembera mu ibarabara akazi nako turaronka kazwa dusanga dukora kamisi yose karako ubushoferi gukora ibintu by'amabarabara mugabo twasaba nyene nk'abantu baba ari hejuru bashobora kutubonera kure mwibi bihugu nyene biri ngaha natwe bakatugwanaho ntidufise abantu batwitayeho naba baduserukira mu by'impunzi ntidufise uwo twitura kujya badusabira ubuzima byo dushoboye ntiturabona inzego twitura twasaba yuko nabo baza baraduha nk'inama bakabaza ati umuntu yarasongwa ashoboye gukora iki araho bo nabo dusabira kazi nko bintu by'amashira hamwe bakadasubira bakadusabira kazi kubera kubaho birazimbye kujya birazimbye kuri hinzu birazimbye nkumba muzi ibihumbi jana amatara namaze atayarimo no kuyaronka biratugora cyane ntibyoroshye cyane
none ibyo byose ushobora kubikora gute udafite akazi
nyene araraba nyene akabaho nabi acanka kagenda nyene agakora nk'akazi nyene mwoka mu ruhisha cyane mugabo bitajanye n'ivyo arasanzwe akora
wowe umaze igihe kingana gifite hano mu mujyi wa Kampala
namaze imyaka 2
none imyaka 2 yose ubayeho gute ufite akazi
mbayeho nabi nabi ndagenda kububaka nkakora ubuyedi haronka yo kujya narawose umugenzi yamaye indaro ahomba
wowe bite amakuru yawe
amakuru ni meza kabisa
ni meza Kampala wibayemo gute
Kampala ntabwo ndayibayeho neza kabisa numva
ndabura utwara moto yobo
ngaha anyene akazi nako gutwara moto numu boss yayimpaye ariko ndahura n'ikibazo cyane mu nzira baramfata naragize kandi niko kazi mbona mu Kampala mfise umudamu n'umwana ndamufite ntakonobaho mu boss barayinkura ko cya gufata iyindi moto ibintu nk'ibyo n'ibintu mbere bitatworohereza ubuzima bwacu
n'urubyiruko mbona ko abantu urubyiruko bafite ibitekerezo byinshi bashaka gutera imbere vuba vuba numva kuba mu buhungiro hari ukuntu bibasubiza inyuma cyane
kuba mu buhungiro biradusubiza inyuma cyane ku mpamvu nyene urubyiruko baragwiyumvira cyane gose abantu ntabwo bameze neza umutekano wabo ntukwiye mbese mu bisanzwe ariko iyo turi ngaha mu mujyi umuntu ntashobora kumenya uwundi kandi ntabwo bashobora kukwiyumvira cyane nk'uko bini kubera umuntu aguma yimuka agenda handi ariko ntabwo ubuzima bumeze neza inzu turayiriha ni twebwe tuyiriha tupfa nabi abaratwirukana mu mazu tukagenda tukaba hanze mu ishyamba
ubwo mwese impamvu mutu hano Kampala mu buzima bubi mudafite imfashanyo kuva muri mu bashinzwe gufasha impunzi nuko ngo mutinya umutekano muke mu makambi nibyo
yego nshe gituma twe dutumye umutekano muke ariko mugwa natwari ngaha Kampala bari bakwiye kurabana ariko bakatugarukira bagakoranya inama ya bose ari akazi babona boshinza umuntu ashobora gukora bakamusabira kandi ako tukamenyekana tukamenya n'abashefu badutwara n'abana baduserukira mu Barundi n'aba cyangwa ku rwego rwa hasesere abadutwara n'aba cyangwa bakatuvugira naho umuntu abafise akazi ku buryo adashobora guhungabanizwa umutekano
arakoze mugenzi wacu Ignatius Bahizi Kampala muri Uganda aho yariko ayaga n'urwaruka rw'abarundi rwahahungiye mumvise ko bafise ikibazo cyo kushobora kuronka ubuzi butandukanye abo rero bafise ikibazo cyo kuronka ubuzi butandukanye ariko abahungiye mu ikambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma na Nyarugusu mu ntara ya Kigoma muri Tanzania bo baraye baronkejwe imfashanyo igamije kuza barashobora kwifashisha mu buzima bwabo baronsa umucanwa amatelefone atandukanye ibindi kuri no nkuru na James Jovin akorera Ijwi rya Amerika muri Tanzania
Bamwe muri abo bantu bafashijwe n'ishyirahamwe Good Neighbors harimo abamuga y'amaguru amaboko n'abatabona babariye iyo jya Amerika yuko uwo mwuga wo gushyira umuriro mu telefone ubafasha kuronka amafaranga afasha mu muryango kandi ukongera ugafasha abarundi batuye mu nkambi y'impunzi Nyarugusu kuronka umuriro mu telefone yabo
cyo nitwa Sinzo Tuma Terence jemva mu mugwi wo gushariza amasimu amatelefone bayita ngo charging station hanyuma izina ry'umugwi wacu gitwa Yesu ni bu ikorera mu zone y'umunani ikambi y'impunzi barundi ikishimbe cyo kuzana uyu muradi wo gushereza amasimu uradufasha cyane ubisanzwe turashima cyane hanyuma urorohereza abanyagihugu kuronka umuriro w'ama telefone bagashereza ama telefone bitagoranye
yewe nditwa nimubona uronera iri shirahamwe ni giza kandi ryadufasha neza gushika ya mango turabona yuko hamwe baduha ibyo bikoresha kubona yuko twotera imbere karonka icyo twosaidi yabana ni familia hamwe n'abagirane.
Burumugwi muri iyo migwi 5 yafashijwe n'ishyirahamwe Good Neighbors irimo abantu 5 batarafise ico bakora ariko kuva iyo shyirahamwe iri bafashije baragira ico baronka mu buzima bwabo kandi bagafasha n'umuryango naho bamugaye.
Imbere yuko irishyirahamwe Good Neighbors izana igicumviro cyo gushereza amasimu wisanzwe nta kikorwa na kimwe nari mfise ariko ubu ndafise igikorwa kuko icatuma ntakora ni kubera we nta neza ngo bivuze ikibazo cyo kutabona ariko ubu kubera turi kumwe nabandi nje ndo ngikorwa cyo gukora ariko kare nta gikorwa na kimwe nari mfise
ahari ubuzima ntiyaburi ngorane naho iyo megwi ironka amafaranga bivanye n'akazi ko gushira umuriro mu matelefone ariko hari ngorane bahura nazo bagasaba yuko ishira hamwe Good Neighbors ibafasha kugabanya izo ngorane
ingorane duhura ni kubera amacaze batuzaniye ntakora neza nta muriro winziramo sanga dusize ku ibeteri kasanga nta muriro wayinziyemo tukaza duhura n'izo ngorane mwe ni betera ze gutora atamuriro cyari utangura kwigwa turashwana cyewe cyo ndogomba kuvuga ni kubera bo tuba hafi yacu ntibadute bakuba bakatuzana ivyo bikoresho tugakora neza tukabaho neza
icyumviro mfise cyo kugira ngo iryo shira hamwe ribandanye ridukurikiranira hafi kugira ngo uyu muradi ubandanye umera neza nuko Good Neighbors itoduta itudushira kure ahubwo yokwama iri hafi yacu hanyuma ikaduha ibikoresho bimwe dufate nk'ibirato vy'imvura ko nk'igihe cy'imvura biragora runa tufise turabonaganira ubumuga hanyuma bakadufasha udukoti amakoti zika koti z'imvura hanyuma bishobotse bakaduha n'udukinga kuko turi ku kazi turi ku gikorwa hagitwirwa haryama bikatugora kuja gufata utwo kurya kugira tunyaruke kuko tugendera ubumuga vyodufasha cyane
bwana Aragai Minura umuvugirizi w'ishyirahamwe Good Neighbors rikorera mu gisata cy'ibimuga imfuvyi no gufasha abatishobora mu nkambi y'impunzi Nyarugusu yavuze yuko uwo mwuga watwaye amadolari 16,000 harimo inzu n'ibikoresho byose by'uwo mwuga wo gushyira umuriro mu matelefoni yavuze yuko ishyirahamwe Good Neighbors rishaka kubona ibimuga n'abatishobora bose baba mu nkambi ya Nyarugusu botera imbere kandi bagatangura n'indi myuga yofasha mu muryango kandi ngo iryo shyirahamwe izokomeza ribafasha misi yose
vile vitu ambavyo wanapewa wabisimamie vizuri maana vile vitu ambavyo wanapewa ni kwa faida yao wenyewe na familia zao
sio tena kwa twabahaye wasabye kuhagarikira neza kubera uzobafasha bonyene imiryango yao mafaranga make make baronka muri uwo mwuga wasabye kuyakoresha neza kubera mu misi iza iyo bafasha gutangura iyindi migambi bagatera imbere hanyuma bakabaho neza
siku wanaweza kushangaa wamefanya vitu vikubwa kutokana na kile kitu ambacho wamepewa kwa kuanzia katika shughuli zao wanazofanya katika kambi la wakimbizi Nyarugusu.
James Jovini, Idija Amerika, Nyarugusu, Kigoma, muri Tanzania.
America risamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda njuti bakunzi twongere tubahe ikaze nkuko mumenyereye nkano masaha duca tubaha urubuga kugira ngo mushobore gutasha abanyu bishobotse tukanabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye twizere rero yuko aho muri weekend iriko itangura neza muhinga bw'ivyuma Macbilia Bero hamwe na ingenieur Joe baraza kugerageza kuza barashira mu tuno turirimbo kugira ngo bandanye mu ryohegwa aha muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane ni nahazwe mukanya turatangura gutasha akaririmbo ni harukuntu ka King James
ugatuma numva guzwe aha numva guzwe harukuntu bigenza ukuntu nagira disoni zakwerekana uwo nkunda ariko kuva waza nawutazi ko nafashwe kangu sasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutamanyiye inge narakubonye sinakwemera kugenda Ungira bwanje nawe ururukundo ufite ukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo oh harukuntu 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 bigenda
akaririmbo ni harukuntu wa mbere twakire ku murongo akaba ari Etienne ari I Burundi ndetse ni kaze ku juge America
Murakoze cyane
uherereye neza na neza ga Etienne
Igitega
havugwa makinga ho Igitega
Igitega imbiragwa
aha
na mahoro bukibuki arahari Bego
ni muyahi komune ya Gitega uherereyemo
Gitega nyene
ni Gitega nyene
Ego
Kabushaka rero gutasha abantu no munsi ga Etienne
Ano munsi nshaka gutasha Dr. Jean Kaneza ari mu Rwanda Na Rusuri Adera Ndetse nabari mahama hose nabari mu Tanzania, Belgique n'ahandi hose Mwasurize gose mwanda mkize chane, utikarawataize gose.
Njugi Amerika ngirango, ahoho subuze lila hashika, tuizere yuko butumwa wa shikiri inabu.
Mwrakoze chane, yakuwa
hwa. Mwrakoze chane gose etienu ugiru musi mizanga ho, Igitega, Banyagitega bose ati Njugi Amerika ya bafise kumutima.
Ubutumwa da bushikana gose mwrakoze. Tawo yuvumviza neza chane gose, tawo yuvumviza tawakuri chana gose.
Mwrakoze chane gose.
Murakoze namwe.
Ijugi Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara ni kakanya tubahuza n'abanyu tukongera tukabatahiriza abanyu.
Ariko kuva wasa tautazi ko nafashwe. Kangu sasira urukundo imaze nkoro simitoma. Wijeje urukundo rutambanye inge narakubonye sinakwemera kugenda urubuhungira bwanje nawe ururukundo ufite ukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo harukunu harukunu bigenda ugatuma numva guzwe numva guzwe harukunu tukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo harukunu 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 bigenda ugatuma numva guzwe numva guzwe harukunu
Nyuma ya Etienne twakire na Claver ari ku murongo Claver ikaze ku ijuru ry'America
Ahora murakomeye
turashima Imana muhereye amajahe ga Claver
Ibujumbura mukinanira mu Burundi
Ibujumbura mukinanira havugwa make
Na mahoro ni ku mutaga kazubaga karakabuke buke neza Ego nani nipuja kutasha
Nduga kujambo
Mere kuri mwebwe nye na mameja makuru wira adio Kujiru ya Amerika
Murakoze chane
Mutura mokirize na warundi vene wachu Warimu vihugu vivanyi Ego mutu tayirize na wachu Awanyeshu ituwa watu tiga na kurize dirake Kuratasha orize ya rakaza harimo Brazza Audrey Uwimana harimo Bushinwa Gacamantasha na Claude akora nga mu Kinindo kuri Croix Rouge
urakoze cyane gose Claver ugire umunsi mwiza ngaho mu kinanira
yego namwebwe mwese turabatashe kandi turabakunda gose mugire umunsi mwiza ni we byiza
urakoze cyane gose
Uburyo wihariye ndahora nisekera kubera ibyishimo harukunu 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 bigenda ugatuma numva guzwe numva guzwe harukunu bigenda Ukuntu nagira gisoni zo kwerekana uwo nkunda ari
urazi ko nafashwe kangu sasira urukundo imaze nkoro simitoma wijeje urukundo rutambangiye ninge narakubonye sinakwemera kugenda urubuhungira
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turafite kandi na Glorieuse Kanyambo ku murongo wa telefone Glorieuse Cards Goro iyo twakiriye abafasoni ku rugi Amerika bidutera kumeregwa neza gusumba
Murakoze cyane na ndimbisi nyaka kubona muzoweze mu kanya ntari niteze uko
Urakoze cyane. Abafasoni ntibatwakura ari benshi sinzi igituma turashaka yuko tuza turabumva namwe amajwi yanyu akumvikana ibyumviro byanyu bikumvikana. Si byo gagorore?
Ego cyane.
Uherereye he? Muherereye amajahe? Mu karere ka Kirehe? Mu gihugu cy'u Rwanda.
Ego.
Ariko ndumva imvugo ari nk'iyo mu Burundi kazi.
Cyane cyane ndi mu Burundi kazi.
Wahungiye mu ikambi canke wahungiye muri ako karere nyene?
Nahungiye mu nkambi y'impunzi ya Mahama, Mahama muri Kirehe.
None kagorori abafasoni muri ngaho Kirehe Mahama muhabaye gute hari ibibazo bitandukanye ubuzima bwifashe gute
mo muri make majambo make muhambi murazi ubuzima bwo mu nkambi ntabwo bworoshye cyane ariko nyine kubera ko n'ibyo ko tuhabaye turi mu nzu uko buri kose dutegereza kwiyakira muri ubwo buzima twaba mu kanyere
Goro, reka sindagutwara umwanya utashe inshuti ufise ku mutima hama twizere yuko tuzohora tukuronka kenshi kugira ngo ugire inshutere mu biganiro byacu bitandukanye.
Murakoze cyane ari iyi nimero yo nashoboye kuba no bita bako. Ntabwo yari yanjye niyakugera sebase ariko kuno mwanya yije ndayisise reka Shobore kuba notasha abo nshoboye kuba niyumvira.
Duga ku ijambo hama mugenzanje Eugenie Mukankusi ari muhinga bw'ivyuma araca kugumana ku murongo umuhaga telefone kawe.
Ego.
Duga ku ijambo.
Cyane cyane ubwo numva no banza guhera ko ndumva no banza guhera kuri mama wanjye. Mu Burundi. Aka ni banje. Harimo basaza banje. Hagira izindi nshuti ziri ngaho mu Butare abo bose nibaza aho baherereye baranzi kanyambo Glorieuse bamwumvise na cyane cyane bamaze ko abonye ibyo bomenya aho baherereye hose nkumva deo no sisi ibyishimo cyane by'uko nobasuhuza
urakoze cyane rwose Glorieuse
ego
urakoze rwose ugira umunsi mwiza ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda
Nukuri mani wa umugisha kandi numva ndabyishimiye cyane.
Umugisha turawakiriye ha muraguma ku murongo baraza gufata agatelefone kawe. Tuzohore tuguhakanya ko guterera ivyumviro mu biganiro byacu bitandukanye. No mwaka ijugi Amerika giyemeje yuko rizoha umwanya udasanzwe abapfasoni. Muradukundira rero tubane.
Ego cyane.
Akaririmbo ni vuga ka Vestine. Vestine akaba ari umuririmbyikazi wo mu gihugu cy'u Burundi asanzwe azwi mu turimbo twiwe dutandukanye tw'Imana.
Ndaje mugisha bwawe mwami
Akabe nonga haduce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi nchuti bakunze mwabanye natwe mwakoze cyane gose muri sira 18 Washington DC mari 10 na Jewe Diana ni nahazwe ndabategura nkongera nkabashikiriza kino kiganiro yakoze engineer Joe muhinga bw'ivyuma na Amakbili ya Dero tudasize inyuma na Eugenie Mukankusi yadufashije kugitororokanya murarurani gwa mubanye no muvyanyo rero